Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda murakurikira radio ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika irimo iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nshuti bamwanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Nk'uko mubizi rero, twatangiye umwaka w'ibihumbi 2025. Mwese rero, umwaka mushya muhire, mwese aho muri ahariho hose. Ikaze kandi muri aya makuru n'igitaramo cy'ubunani kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, igitaramo kibanda ku muziki no kwifurizanya umwaka mushya mwiza. Mureke ariko tubanze tubagezeho amwe mu makuru yaranze uyu munsi wa mbere w'uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2025. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imodoka yagonze abantu imbaga yicamo 10 iri bara ryabaye mu mujyi wa New Orleans. Diane Ninahazwe yayikurikiranye, araduha ibindi bisobanuro.
Wakoze iryo bara yiraye mu kivunga c'abantu bariko bahimbaza umwaka mushasha ku masanganira y'ayo mabarabara agendegwa cane n'ingenzi ziva mu mihingo itandukanye y'isi zije guhimbaza umunsi mukuru w'umwaka mushasha. Amasoko arimwo ayabajeje umutekano yabwitorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ko uwo mugabo nawe yavuye yicwa. Gusa ayo masoko atashimye ko amazina yayo atangazwa, ntiyatomoye uburyo yishwemwo. Yavuze ko kumvoza tohoza atavyinshi yemerewe kuvuga. Igipolisi cico gisagara cavuze ko cuguru ya matohoza y'ico cafashe nk'iterabwoba ryakozwe bigambiriwe. Komisari wa polisi muri ico gisagara Anne yagize ati yari yiteguriye guteza akajagari no gukora ibara, yabikoze abishaka. Uwo mugabo yashaka kwica benshi bashoboka. Umutegetsi yabandanije kuvuga ko bariko bakora ibishoboka vyose kugira ngo umukino wa football hagati ya za kaminuza benshi bari biteguriye kuraba muri Stade Superdrome ube atankomanzi mu mutekano. Abategetsi b'ico gisagara ntibigeze batanga imyidondoro y'uwakoze iryo bara n'ico bacamutumye kubikora. Umwe mu bakorera ibiro vy'inyamiramabi muri ico gisagara FBI nawe yavuze ko buguriye amatohoza ku muntu umwe yaciye aturitsa igisasu ahabereye iryo bara. Presidence y'Amerika nayo kandi yavuze ko President Joe Biden yamenyeshejwe ivy'iryo bara.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Diane, tube tugumye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida watowe Donald Trump yatangaje ko azajya mu itabaro ryo gusezera kuri nyakwigendera perezida wa 39 Jimmy Carter witabye Imana ejo bundi ku cyumweru afite imyaka 100.
Amakuru y'uko Perezida Donald Trump azoba ari mu mihango yo gushingura n'iteka nyakwigendera Jimmy Carter yayemereye amenyeshamakuru babimubajije ariko yinjira mu birori byo guhimbaza umwaka mushasha byabereye ku muhana wiwe witwa Mar-a-Lago uri muri Leta ya Florida. Iyo mihango izobera i Washington DC igenekerezo rya 9 uku kwezi kwa mbere. Yagize ati ego nzogenda niyo nzoba ndi barantumiye. Trump ariko yanse kwishura ikibazo cyo kumenya nimba hari uwo mu muryango wa Jimmy Carter aravugisha kuva umunsi yitaba Imana kwa Mungu w'indwi iheze. Muri ivyo birori vyitabiriwe n'inshuti magara za Donald Trump zirimo umutunzi karuhariwe Elon Musk na senator Ted Cruz amenyeshamakuru babajije kandi Donald Trump ubutumwa yoha abarepublikane badashigikiye ko umurepublikane mugenzi wabo Mike Johnson asubira gutorwa nk'umukuru n'amashinga mateka ya Amerika nk'uko Trump abyipfuza. Yabasubije ko ari we wenyine abereye uwo mwanya. Majambo we yagize ati nibaza ko bazomushigikira, ni we wenyine ashobora gutsindira uwo mwanya. Ubiravye nka bose baramukunda kandi baramushigikiye, n'abandi ntacu batwaye ariko bafise abantu 30 canke 40 batabashigikiye.
Mu Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Diane Nininahazwe urakoze nshuti zacu. Aya makuru kandi mushobora kuyasanga no ku rubuga rwacu wa3@ radio yacu vewa.com, YouTube na Facebook ni Radio yacu vewa. Umwaka mushya muhire, turi ku munsi wa mbere w'umwaka w'ibihumbi 2025. Birumvikana ko aho muri mu miryango yanyu ndetse no mu baturanyi mukomeje kwifurizanya ubuzima bwiza no kugira imigisha muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2025. Natwe hano ku Ijwi rya Amerika tuti muzabone ibyiza byose mwifuza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Umwaka mushya muhire mwe mwese abakurikira ibiganiro byacu, haba kuri radio cyangwa se no ku zindi mbuga zacu zose zitandukanye. Ku buryo bw'umwihariko twifurije umwaka mwiza abanyamakuru bagenzi bacu bakurikirana inkuru aho zibera noneho bakadufasha kuzibagezaho. Twifurije umwaka mushya muhire kandi nabitanga bakaduha amakuru igihe cyose tuyakeneye, ndetse n'abatumirwa bitabira ibiganiro byacu bagasobanurira abatwumva bimwe mu bibazo baba bibaza ku ngingo zitandukanye. Mwese mwese umwaka mwiza, umwaka w'umugisha. Ni umuco kandi ko ku bakuru b'ibihugu mbese buri mwaka iyo umwaka urangiye undi utangiye babifuriza umwaka, bifuriza abaturage babo umwaka mwiza, bakanabibutsa gakeya iby'undi uba waragezeho. Muri urwo rwego rero, mu ijambo ryo kwifuriza Abarundi umwaka mwiza, President Evariste Ndayishimiye yaboneyeho kwamagana bamwe mu bakozi ba leta basahura umutungo w'igihugu, abadakora uko bikwiye n'abamunzwe na ruswa. Ni ubutumwa yatangiye ahaberaga igitaramo cy'amasengesho ejo kuwa kabiri nijoro. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari karatanga inyigisho mu gikorane cyo gushima Imana cyasozerewe kuri wa 31 kwezi kwa 12, Evariste Ndayishimiye yemeje ko mu bisata nka byose by'igihugu hiraye ingeso yo kujya ibiturire. Atanga karorero ko mu gisagara cya Bujumbura, aho kuva ku mukuru w'ibarabara hagushika kuri buramatari barangwa no kujya ibiturire. Mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza Abarundi, naho yadomye urutoke ku bagwizatunga n'abadandaza bataratahura akamaro k'amakori n'amatagisi Abarundi batarategera neza kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Patrick Diodone Nibizi arongoye iseminari ntoya ya Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Mu nyigisho yatanze muri ico gikorane, yemeje ko mu gihugu c'u Burundi hariko harabura uturerero twiza two kwigana, aho usanga n'abana habategwa isoni bakamaramazwa no kuba bavutse ku mubyeyi yiba agiye biturire yafunzwe kubera iyo ngeso. Umusaseredoti ati arabajya ibyabo n'iby'abandi, abarenganya abo bajejwe, abasahura leta bakaguma barundanya amatungo n'izindi ngeso zisigaye zariraye mu ndongozi muri kino gihe, bigatuma umunyagihugu abura yacira n'ayamira.
Umukuru asigaye arondegwa n'urushinge, ukatora umugenderezi ryose ibizibi ukamubura kandi ari ngaho, ukamubura umubona umwifuza ukamukena kandi ari wewe yarambereyeho. None tuje kwande tujehe basi muratubwira dushire abandi buboneka, hari abafungira abantu gusa mu kwerekana ko bakomeye, ko bazwi, bagatakaza bwa buntu maze ukuri kukabasiga no kwicisha bugufi. Musa yatubwiye
izo ngeso rero ziriko zirandukira indongozi hirya no hino mu gihugu, kandi zizotuma igihugu gifutana. Kubw'uwo mupatiri, Abarundi barahemukiye abiguza igihugu na Afrika, asaba indongozi kwikubita agashi bagakurikiza iraga ijya abiguza igihugu.
Twubake demokarasi y'ukuri, umwanya batanga na nyene na Mandela bamaze badufasha ngo tubane mu mahoro dutere imbere, uwo mwanya uri kurabyara iki? Turondere ineza y'igihugu, le bien commun, le bien supreme. Abana b'Abarundi baguye ku rugamba bozuka bakagaruka bagatembera mu biro, bagatembera mu mihana, twobagwira ngo basheshe amaraso yabo ngo dushike kuri ibi, tubaheshe iteka mkuba kigiru chiza. Imijangu ya uza wana babu, yizike kurongu uzima, uziri bibazo. Noni, baba eho gute. Ugoni bahemuki, wena boba hosheje. Na boba hosheje.
Umukuru w'igihugu yashikirije ingingo zafashwe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugarukirwe.
Abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ibyo basahuye, kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki cyanke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu banki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi biterambere ry'igihugu, abagarariji hanyuma bahanwe by'akarorero.
Abajijwe kwegeranya amakori n'amatagisi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bagiye guhembwa harabwe amahera binjije, kandi n'amategeko abagenga azohindurwa kugira ngo amakori n'amatagisi by'igihugu byose byinjire mu kigega cya leta. Muri kuno kwezi kwa cumi na kabiri umukuru w'igihugu yarabogoje umushikiranganji w'ikigega cya leta n'uwurongoye ikigega cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi. Iryo bogozwa ryabaye nyuma yuko hagaragaye igihenge miliyaridi hejana na chumi ni mwe zategerezwa kwegeranywa mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kane ushize w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu. Eka n'ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura nawe nyene yarahagaritswe mu mabanga yagerezwa kunyereza imbuto z'ibigori zatanzwe na leta uwu mwaka. Aha barimyi imbuto zo mu mwaka uheze zaboze, bituma abarimyi bahahombera izo mbuto z'ibigori bateye ku gatasi zikaba zitigeze zimera.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda naho umukuru w'igihugu Paul Kagame yarayagejeje ku baturarwanda ijambo risoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane anabifuriza ishya n'ihirwe mu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Yagarutse ku kibazo cy'umutekano ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye. Eric Bagiruwubusa araduha iyi nkuru.
Mu ijambo rye, umukuru w'u Rwanda yibukije ko u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yavuze ko nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rwarushijeho gutera imbere runiyubaka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu n'abagituye. Ku kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, Perezida Kagame yatsinze ku mpuzandengo ya 99%. Yavuze ko byashimangiye icyizere abaturage bafitiye abayobozi mu nzego zitandukanye. Aha yashimiye buri umwe mu bagize uruhare mu migendekere yayo.
Nongeye gushimira Abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora, ndetse no mu bindi bihe igihe iyo nkunga bibikenewe. Abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza, na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere, kandi tugomba gufatanya twese kugira ngo tubigereho.
Muri iri jambo ryamaze iminota igera muri itandatu, umukuru w'u Rwanda yanagarutse ku bizazana u Rwanda rwanyuzemo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, birimo icyorezo cya virusi ya Marburg cyahitanye ubuzima bwa bamwe.
Ku miryango yabuze ababo twifatanije namwe muri aka kababaro. Ndashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima ubutwari bagaragaje, n'abafatanyabikorwa bacu umusanzu batanze w'ingirakamaro. Kubera ibyo, iyi ndwara yatangajwe ku mugaragaro ko yarangiye mu ntangiriro z'uku kwezi, ihitanye ubuzima bw'abantu bake mu mateka yayo.
Ku ngingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke kimaze iminsi cyumvikana ku mipaka u Rwanda ruhuriraho n'ibihugu bituranyi, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza kwifashisha uburyo bwose bushoboka mu kurinda imipaka yarwo.
Unfortunately, we continue to see instability in our region.
Ikibabaje, turacyakomeje kubona ibibazo by'umutekano muke mu karere kacu hafi y'imipaka yacu. Ndashaka kubizeza ko umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo bizahora birinzwe byuzuye hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'agateganyo ntibishobora gukemura iki kibazo. Hakwiye kubaho igisubizo gisobanutse gikemura impamvu muzihaba mu gihe giciriritse no mu gihe kirekire. Icyo kikaba cyatanga amahoro arambye ku baturage bose b'akarere kacu. Ibi ni ingenzi kuri twese, nta n'umuvuyemo. Nta mahoro agenewe bamwe ngo ntagere ku bandi. twese dukeneye amahoro amwe. Tuzakomeza guhagarara ku kuri kw'amateka ku bijyanye n'ibyo tunyuramo, kandi ntituzigera twemera kugaragazwa uko tutari.
Uyu mwaka w'2024 urangiye u Rwanda rudacanwaka n'ibihugu bituranye ibyarwo ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bwageze naho gufunga imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda, bushinja umuturanyi gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 hategekaga nyakwigendera Petero Nkurunziza. U Rwanda rushinja kandi Kongo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda no gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR ushinjwa gukora genocide mu Rwanda mu 1994. Kongo nayo igahindukira ishinja u Rwanda gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa MA-23. Perezida Kagame mu ijambo yagejeje ku baturarwanda n'inshuti z'u Rwanda yanibukije ko abanyarwanda ubwabo aribo bagomba gufata iya mbere mu guteza imbere urwababyaye batarindiriye ko hari undi wabateza imbere. Yanavuze ko urubyiruko rwitezweho kuzageza u Rwanda ku ntera ihambaye mu myaka iri imbere. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Cherive, ndayishimiye nawe Eric Bagira ubusa, murakoze kuri izo nkuru mutugejejeho. Mugira umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire no ku bandi banyamakuru mwese mudufasha aho muri hose. Umwaka mushya muhire no ku mpunzi ziri mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwanyu twarabubonye, amajwi yegeranijwe na Vedaste Ngabo.
Jewe ni twa itangisha Karine aho mbandi mu nkambi murongwe muri Kongo. Nipfurije umwaka mushasha umuryango wanje uri Burundi. Nipfurije musazanje mwarimu yitwa Razaro ari ibuganda kujya kane. Nipfurije n'undi musazanje yitwa Ntawumenyaja ari kujya gatandatu. Ndabipfurije umwaka mushasha. Nipfurije namuyomba wanje ari imugwi. Ndamwipfurije umwaka mushasha. Nipfurije nabasenge banje bari mu Burundi, ndabipfurije umwaka mushasha.
Izina ryanje nitwa Kwizera Adija, mba mu nkambi yo mu Rusenda. Ukuri nifuriza umwaka mushasha abantu benshi cyane w'umuryango wanjye. Nifuriza umwaka mushasha umugabo wanjye Alexandre. Nifurije umwaka mushasha demayi wanjye mama Germaine aba mu gatunguru ya mbere muri 17. Nifurije umwaka mushasha umwana wanjye yitwa Keve Upendwa aba mu Rubumbashi. Nifurije umwaka mushasha musaza wanje aba muri Amerika itwa Delice. Nifurije umwaka mushasha musaza wanje na papa mudogo aba muri Uganda itwa Jackson, papa itwa Bireke. Nifurije umwaka mushasha mama wanje aba muri Sange itwa Apolline.
Nitwa Barakamfite mfitiye Pascali ambangaha mu nkambi ya Murongwe. Aba nifurije umwaka mushasha inshuti n'ababanye n'abagenzi cyane cyane mwarimu Razaro mpawe ari ibuganda kujya kane. Ndamwifurije umwaka mushasha n'abana biwe n'umudamu wiwe. Nongeye kwifuriza umwaka mushasha uwo bita Ntawumenya Jean nawe nyene ni muramwanje. Nawe nyene ndamwifurije umwaka mushasha. Nkaba nifurije umwaka mushasha ishengero rya Penigoti nsanzwe nsengamo riri kujya gatandatu kuri sisa bitazira kuri sisi. Nabo nyene ndabatahije, abakozi b'Imana ndabatahije, abaririmbyi twadufatanije igikorwa cy'Imana ndabatahije. Yesu abaho umugisha.
Nitwa Niyonkuru Florida nk'abandi mu nkambi ya Murongwe. Nipfurije umwaka mushasha papa nyishu wo bita Congera Faraswa kaba ari mu Gakonkoro. Nipfurije umwaka mushasha n'umuhungu wanje Yezekiyeli wo bita Nyishu. Nipfurije umwaka mushasha papa Ndayi acuruza mu Gakonkoro na mama Dio ari mu Gakonkoro ka Mugimbu. Nifurije umwaka mushasha abo dusenga hamwe ku ishengero rya Kirisiyana rya Nyamarenge. Nifurije umwaka mushasha inshuti n'ababanyi.
Nitwa Ndayishimiye Pascal mpereye mu ikambi ya Rusenda. Nanifurije umunsi mukuru mama wanjye ari Severe na Shiri wanjye ari Murongwe yitwa Nyamukiza Soyeye. Nanifurije n'abamudogo ari mu Kayanza. Nanifurije na muzeyi wanjye yitwa Ramazanji Matano ari mu Rumonge umunsi mukuru wa Bonane. Dutangura umwaka mushasha twese n'inshuti n'abagenzi. Nayifurije umwaka mushasha.
Yewe ndi Nzowa ni Masevera wo muri komine Bugendane Provense Gitega agacimbiri Nyabunya. Yewe mvuka mu rugo kwa Duzi ndi no muri Kongo mwikambi mu buhungiro ndi muri village ya mbere block ya mbere patatrua rero nashaka ndabaramutse mugira amahoro biwacu bose abana twi abene wacu twiganye ndaramukije basaza wanje ndaramukije Manweli sinzi kwa kiriho uwo batazira kibwa yitwa Karaveri uwo batazira Yozefu yari mwikambi muri Kenya sinzi ko yoba yaratashe na mama wanje mu mberega ndazi ko atabata muzi ugendane abinyabunya abana biwanje bose muzi mfise barakomeye
amazina banyita niyo nkuru Karaveri nkabandi mu nkambi ya Rusenda mu village ya gatatu ndatahije papa wanje Kazungu Dismas ari mu ntara ya Bujumbura ngaho ndatahije mukuru wanje ndiwe Claude ndatahije na mushiki wanje Twizere Odile ndatahije na mushiki wanje kandi Kwizera Mediatrice ndatahije kandi na grand frère nyene Patrick ndi banje ari ngaho Bujumbura ndatahije kandi na grand frère kandi Diomede ari ngaho mu gihugu cya Tanzania ndatahije kandi na muto ya wiwe bita Dondogori mucho wa Patrick ngaho nyene nawe ndamutahije ndatahije kandi n'inchuti n'imiryango bari ngaho hafi kugatumba mu ntara ya Mwaro
ndi ndayisenga Cecile ndi muri Kongo mu nkambi imurongwe ndatahije mawe ari mu Kagwema ndatahije Sharire n'abana biwe ndatahije Ramberi ari mu Inyanzarake ndatahije n'abandi bose banzitse na cyanje ndi ndabifurije umwaka mushasha ndatahije nyene mawe n'ukurahari buhayira ndabifurije umwaka mushasha no kurambira mu mana ndatahije n'abazitse na cyanje byose ndabifurije umwaka mushasha imana ibabane namwe murakoze
nitwa Jean Claude Habyarimana batazira Washington DC nanjye nkaba nipfuje kwipfuriza umwaka mushasha inshuti n'abavandimwe duhereye kuri papa na mama sana tubana ngahanyene mu Rusenda ahanyene muri Kongo namwe ndabipfurije umwaka mushasha hamwe n'umudamu wanje dusanzwe tubana ahanyene mu Rusenda n'abana banje bose nabo nyenda bipfurije umunsi mukuru mushasha hamwe na papa wanje muto itwa Veni aho mu ntara ya Mwaro hamwe n'umumama itwa Jacqueline aho mu ntara ya Karusi nawe ni kabisa uyu mwaka umubere w'amatano ubuki hamwe nabo tubuvukana bose ba mu ntara ya Bujumbura Mary nabone ndabifurije umwaka mukuru mwiza
bonane ni yimpara murayumva ku buryo yasubiwemo na Nkeza Bera Sylvestre ufite izina ry'ubuhanzi Silvio iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umwaka mwiza umwaka mushya muhire mwese muzawugiremo imigisha n'ibyiza byose mwifuza namwe muri mu nkambi z'impunzi muri Tanzania muzagira umwaka mwiza namwe mufite ubutumwa amajwi yageranyijwe na James Jovin
Jewe nitwa Karenzo Kagisoni niruka muri komune Bukihinda ntara ya Muringa saka ntashe mama ndagihaye hamwe na mwene wacu bamwitandururutse Edward hanyuma nse nongere ntashe mushiki wanje ari mu ntara ya Kirundo muri komune Gitobe bamwita Kabudesia nse nongere ntashe mushiki wanje ari mu ntara ya Kirundo muri komune Vumbi bamwita Bukuru nse nongere ntashe na mushiki wanje nyene ari ngaho abanyeri muri komune Butihinda ni Karenzo batahije mwene wanyu ari mu nkambi hari haheze imyaka itandatu tutabonana abipfurije umwaka mushasha bonani nziza nubwo tutari kumwe mukamukomeye nanjye ndakomeye
ntahije umwana wanje inshuti n'amagara Andrea aba mu cyenda juru umutumba rukoyoyo agayacimbire ni kwibambo aba ntahije ne na musaza wanje yitwa Mikaburo Yohani aba mu Kayogoro Ingozi aba ntahije na mwene wacu yitwa Maria ndi ku mugongo aba umutumba Nyabikenke intuzenye agacimbire n'inyarutobu nkaba ntahije na mubyaranje nyene aba mu cyankuzo yitwa Kostasiya Mukamire baba banyene ku ibambo mu cyankuzo ndabipfurije mwese umwaka mushasha Imana yaradushikirije ku mwaka mushasha none namwe ndabifurije umwaka mushasha tuze tubuje tubusangire nitugire Kristo.
Nitwa Irankunda Gadi, nkaba ndi mu nkambi y'Inyarugusu, nkaba nifuje gutasha rero nifurije umwaka mushasha umuryango wanjye, imiryango yanje iri mu Burundi, aho ni nka mama wanje itwa Beatrice ari mu ntara ya Rumonge komine ya Buyengero, nkaba nifurije umwaka mushasha kandi barumunanje bose nabashikanje bari mu ntara ya Rumonge, aba nipfurije umwaka mushasha nta kirutimana Otisera ari mu gihugu cha America, aba nipfurije kandi umwaka mushasha Niragira Emmanuel ari ku Kigongo, Apollinaire ari ku Kigongo, nabandi bose abagenzi bose banzi abanda bipfurije umwaka mushasha ubabera matanuvuki.
Jendi kwenye benda Kimata wa mbere ntahije ntahije mu rugwanje ndi kumara Tresio aba mu buheka ahantu muri Nyanzarake, wa kabiri ntahije Musa aba mu buheka mu nkambi ya Nyanzarake, wa gatatu ntahije mukugwanje Karoli aba mu nkambi ya Nyanzarake, wa kane ntahije umuhungu yitwa Mbitso aba ahantu imutobo se wage yitwa Bwamamye ahari hosi bati nti Nyabenda ndakomeye nabo gwanje bose nganza barakomeye.
Nitwa Nyabenda Enoke mva mu ntara ya Nyanzarake, ndatahije bisuanzu bari mu Rumonge iburambi, abagenzi bari mu Kizuka, ndatahije mubyaranze ari mu Rumonge, ndatahije na ba mwana ari Inyanzarake mukazira abageni, ndatahije n'abagenzi bose bari mukazira abageni. Ndashimye ko kubanyumva bose ko jewe nkomeye ndi ndi i Tanzania Nyarugusu.
Fans ni indirimbo ya Davido afatanyije na Chike nabo mu gihugu cya Nigeria. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turuvugira i Washington DC. Umwaka mushya muhire nshuti banywanye mwese, iyo muva mukagera muzawurye ntuzabarye. Maze rero iyi radio yanyu Ijwi rya Amerika, umugabo witwa Niyonkuru Jean Marie yayiririmbiye indirimbo nuko, ariko rero ndumva Mutagoma yabanje gushyiraho akandi karirimbo Vurindlela nuko niyo ndirimbo nyine twavugaga y'Ijwi rya Amerika yacuranzwe na Jean Marie Niyonkuru. Niyo rero nagira ngo nifuza ko isoza iki kiganiro, nanone n'ukuvuga ko Radio Ijwi rya Amerika izakomeza kubaba hafi namwe kuko muri ba mudatenguha turabizeye. Maze rero tubifurije nanone umwaka mushya muhire kuri mwese, muzagire amahirwe umwaka w'amata n'ubuki, murakarama.
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Umyaka imaze sabirana ibyize gusa bijya byayiranze nibiri imbere ntanyeka twitere ko isarushiriza radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu